Agashitsi ikiganiro kibayagira kubijanye n'akaranga k'abarundi.
Amahoro neza mwebwe muwandanya gukurikira radio Isanganiro Kaze mu kiganiro agashitsi. Mu gashitsi kuno munsi dushimikira kumigigwa n'imigenzo y'u Burundi bifatiye ku mahasa. Kuri mikro muri kumwe nanje Alain Désiré Bukeye neza sangwe ikaze.
Agashitsi
Jewe nitwa Igiraneza Obe wo kwa Sankivu Matias Sankivu wa Dondori Dondori wa bwayi bwayi wa Ntorogo Ntorogo wa Musohoko Musohoko wa Kirura Kirura wa Sebanza Sebanza wa Bweso Bweso kwa Gitanganyika naho mbahindageza muri uno mwanya nk'abandi mu Nyakaranga nk'abandi no mu Mugwindanga Karanga
witwa gute
ndongoye imbere y'amategeko mu Gwindanga Karanga beza bavyina imbyino z'ikirundi bagatamba n'intambo z'ikirundi hamwe n'ingoma zacu nziza z'u Burundi.
Uno munsi rero mu gashitsi tugomba kuvuga ibijanye n'imigikwa n'imigenzo ifatiye ku mahasa. Aho hambere mu byo mu mwaratohoje canke mukurikirana bakira bati havutse amahasa cyaba ari ikintu kidasanzwe ni kubera iki?
Murakoze cyane. Aho hambere abarundi bamye bazi imana barayikunda kandi bakayisenga babifashijwemo cyane cyane na kiranga kiranga imana abarundi bamye bemera yuko hariho imana ariyo irema abantu baravuga yuko rero imana mu kurema barayirariza umuriro bakayirariza n'amazi kugira ngo bikunde biyorohere kugira uburyo yoshobora kurema ngo yarafata ngo tunyota nayo mazi kwabumbabumba nikajana gushira mu gitereko cy'umugore ngo ucyo akaba ari bungenze mugabo rero baranayisigira nakandi kantu mu nzu zabo bubaka barayisigira irabiro karakantu basiga hejuru mu gasongero k'inzu kugira ngo imana izirarabe ibyayo vyiza yiremeye uko biriko birabandanya bibaho
ako basiga mu gasongero k'inzu barubaka ku buryo nk'uri nyuma ashobora kubona indani
karakantu k'agatoboro basiga hejuru mu gasongero ako rero ntariko cyo konona mu inzu yarava cyangwa yaragize gute bo kubera babona ko Imana ibona byose karako kugira ngo bayorohereze ishobore kugendura inzu zose muri iryo joro itarinze kuza ngo irinjira yuguruye imiryango cyangwa yuguruye amadirisha kugira ngo yinjire byoroshe irabiremwo kugira ngo ibandanye cyungera umutekano w'abayo kuko rero ibintu byose haba hari ibintu bitatu amashiga turazi ko yari atatu Imana rero nayo mu kurema ihejeje kurema baravuga ngo Imana data mwana mutima mwiranda nk'ibitugo turumva aba protini usanga bashize bacira ko mbere mu yera cyangwa mu mwiranda umva ni batatu nabo bakeretse na twumva bavuga ko ari batatu nabo hariho rero Imana rurema yafasha gushiramwo uwo mwana mu gitereko cya nyina wiwe inzira zose byacamwo n'ababyaca mu ruho kujyamana kumugabo n'umugore ejo n'ibisanzwe mugabo yari iyo mana ifasha iyo genda neza y'ibyo bintu bakora kugira ngo hashobore kubaho umwana mu nda Imana rurema rero hejeje kugira ibyo yaca yiraramira igacirindira Imana macumu nayo igatangura akazi kayo Imana macumu rero nayo yari impinzo yari Imana ikingira umwana ari mu mbanye ya nyina wiwe muri icyo gihe rero umwana arimo kugera kuvuka Imana macumu nayo akazi kabo kabagaheze Imana kabando nayo yacitangura gukora kabando bivuye mu ijambo kabando bani inkoni amuntu yitwaza Imana kabando yafashe umubyeyi gushikana rero izo mana urumva zarazifite igihuha gikomeye kugira zikorane umwana avuke havutse umwana umwe yaramarame ibintu byari bimeze neza cyane ko za mana zari zakoranye nta ngorane havutse abana batatu nta kibazo ubushuri bwarisabaho ko Imana imwe yose yavuze ati nanjye mpako nanjye mpako nanjye mpako tugire batatu mugabo habaye babiri hari Imana imisigara ishavuye kuri taronse hari uko utavugana neza ku Imana kwabaye muri iryo vuka ry'uwo mwana cyaba ari cyaduka cyadutse muri ico gihe se babiri na nyina babiri bacafatwa ingingo zikomakomeye zo kwafatira ibintu bimwe bimwe kuko wari umuvumo harabaho guhumana kw'imiryango nico gituma rero bagira imigirwa myinshi cyane kugira ngo amahasa ashobore kuhaba cyangwa na se babiri na nyina babiri bashobore kuhaba
ariko aho umuntu aravye neza ivyo tutari by'ukuri nk'utavyubahirije hari guhumana kwa bakurimo
novuga yuko ubiravye ntagumana kwaba kurimwo mugabo bwari ubwo burenganzira bwo kuba ivyo bo baravuganye no kubahiriza ivyo bemera rero kwera kijya gihe bavyemera ubigize wabugize ibintu bitabaho uko kijya gihe bavyemera ubu rero kwa turi muri iki gihe ubu turashira hano ubwenge rakaranga kose ni kari keza canke si kose ari kabi muri iki gihe ya kera vyari bimeze kujya tutunishije mu kibanza cyari kera naje nare kugira nkabijya kuko ndabitahura cyane yuko wari umugirwa mwiza n'umugenzo mwiza bivanye n'ibyo bo bemera amahasa rero amaze kuvuka barashyirako ikimenyetso ubukuru ukuru baramushyirako ikimenyetso kuko asanga mu gihe abo bana bavutse nyina wiwe n'ababiri byaramugora gutandukanya bukuru na butoye mugabo rero ujya yamwakiriye kuko urazi ubuhinga ntibwari bwaranatera imbere baje muri ibi bihe by'ubu turimwo ho biba byoroshye umuntu mukamakare yamwakiriye yaramushyira ku ikimenyetso bukuru kizokwerekana ko azoba ari bukuru bamwite bukuru ama butoye bamwite butoye uzokwikira bamwite cyiza no kuvuga rero icyo gihe bamaze kumwambika ku kantu ikintu cyacihutirwa hacatangura kuba uruhagarara muri uwo muryango ingingo zimwe zimwe zigihutihuti zigafatwa umuryango wa sebabiri wacuzuranyaruka ugatora bukuru ukamutwara umuryango wa inababiri nawe waza uranyaruka cyane nawe nyine wihuta bitarenga umunsi umwe uwo munsi nyine ugacutwara butoyi aho nyine ibyaba bikenewe bimwe bimwe bibayabaye sebabiri inababiri yarimenye ingene agenda nyambara yaramwonsa cyangwa akamubwira gute mugabo byari ibintu biba mu kinyegero mugabo naho wamufata agiye ntibamuhana gusa bwari ubwo buryo umwana ataca yicwa n'umwumwa mugo ubundi hoho baba bamaze kubatandukanya bose umugabo n'umugore sebabiri n'ababiri ntibaba bakiryama hamwe
abo bana batari kumwe nyina yabonsa gute
nyina yarafise uburenganzira mugo uburenganzira abugize ku mugaragaro bwaciki gihano ubundi bwogo umwana atonse urazi ntiyari kubaho nta n'ubundi buhinga bari kugira kubwira umwana ba ego arashobora kuvuga yuko Imana ari nyigire mwitungire mugabo nyina yari yiba akagenda akabonsa byari ibintu bisanzwe nta ngorane zarimwo gusa caba kibujije ko ugenda kumugara abantu babona kuko muri icyo gihe haba hariho igihe baguhaye cuko boraho yuko utazogirira nabi imiryango
ko tubona imiryango isabiranira umugabo n'umugore baba bava mu miryango ibana kure na kure byagenda gute canke iyo miryango yarabikora ku buryo abo bana bataja kure na kure
nabo nyine bari bazi yuko niba batandukanya cyane hoba ingorane ahubwo babagumiza ngaho hano mugabo uwo mugirwa witwa yuko babatandukanije ataho bazosubira guhurira kugira ngo barabe ko byokunda amahano ntazoshike muri iyo miryango
aho kwari kurindira ko basohora
yego ntibaba barasohora ngaho
mu kurindira yuko ayo mahasa bayasohora umubyeyi yabyaye baragira bati araramye biga uwo nawe baramwarika
amahasa avutse dufatiye ku bya kera byari bigoye cyane kuvuga yuko yaramye kuko mu bisanzwe hari habujijwe icyo kintu cyose nyamba ari indeshi bari kumuzanira mu nyuma barafise igihe indeshi zizoza ari ibintu biciye kumugaraga ibyo bintu rero biciye mu kinwa bi mu iyo migirwa ya kera ntibanavyemera kubera sino baza yuko bari no kumwaramira kuko baba bamaze no kubatandukanya baba bacitse nk'abantu b'ibivume muri icyo gihe ndibaza hari kwijyanye no kwarama byashobora kuba bigoye yuko bari kumwaramira kandi baba babatandukanije
indeshi utacumva niki
indeshi nibijyana ibintu bya nibifungurwa bagemurira umubyeyi yibarutse bakamuzanira ino ngaha mu gisagara cyacu cya Bujumbura usanga ngo bamuzanira gatoki bakamuzanira iki ngo two tworosha munda indeshi zo zari ibyo bifungurwa bazanira umugore yibarutse kugira ngo abandanye yoroherwa muri icyo gihe akiri mu kiriri kuko niwa mwitaho cyane kenshi ntiyashikaho nk'umugabo wiwe kiretse waramye niwe wasanga ariko arakora n'igikorwa gikomeye cyane
Urakomeza ukunda karanga
Yarakunda kuyaga
Urakomeza ukunda karanga ya gira biwe
urakomeza ukunda karanga
ababwiriza ho hambere
urakomeza ukunda karanga
umigani nibitito
urakomeza ukunda karanga
ingene bambara impuzu
urakomeza ukunda karanga
bagashaza bakabegwa
urakomeza ukunda karanga
urakomeza ukunda karanga
urakomeza ukunda karanga twibuka ubumwe bwa mbere sokuru yaturaze
urakomeza ukunda karanga
birumvikana ko harimo imigenzo n'imikirwa myiza ubwo nta migenzo mibi yoba yari irimo
umugenzo no kwita yuko ari mubi hagati mutuzitizo ku bwanje uko kuntu batandukanye abana ubuye nta bantu bagitandukanye ayo mahasa babarira hamwe mugabo nasigiye yuko nabwo babatandukanya barabonana mu kinyegero kugira babonse cyane bagire gute mugabo uwo mugirwa niwe no uvuga yuko utari nka mwiza cyane wo kunyegeza abana ivyo byari bisanzwe bari kubareka bakabana mugabo ibindi byo byo ko bari basanzwe bemera ko ho bimivumo batagize ibyo bintu kubigira ibyo bintu nibisanzwe gusa ikintu kimwe nobona ko kitari nka kiza cyane icyo kintu batandukanye abana bagatandukanye umugabo n'umugore nkuko baba baravumwe nabo ndi bo byinshi byo byari byiza gusa muri ibyo byiza duha dutoramo ibyiza cyane no kuvuga ibyo kubahirizwa umugirwa w'ibyamahasa wo kubahirizwa cyane umugabo bakaraba ibindi bo bokongera ko kuko tuba turi muri iki gihe cyubu hariho ibintu bimwe bimwe tuzo turagira duheba twicara tukaraba muri ibi byiza dukuremo ibyiza kurusha mu byiza araba kuremo ibindi byiza kurusha simvuze ko ibyo bagira ibyo byari bibi byari byiza kuko byinshi harabaho kirazira
agashisiga kera agashisiga kera kurira disanganiro
nihani kiganira gashitsi cuno munsi giciye kigarukira twashimikiye kumigirwa n'imigenzo bifatiye ku mahasa mu kiganiro kizokurikira tuzoraba ngene abarundi baho hambere batunganya imigirwa yo gusohora mahasa murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe nanje Alain Désiré Bukeneza naho butaha
agashitsi
agashitsi
agashitsi ikiganiro kiba yagira kubijanye n'akaranga k'abarundi
Agashitsi gake